VOA. Imuva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radio.voa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe ni Edi Rwemu basuza kandi mbayikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Frederic Nkundikije. Mwiriwe neza nshuti mwese, muteramanye ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
Tukatabaza leta y'u Rwanda ikagira ituki tumarira pe witeka n'umurenge nuko turengera rwose nkamwe b'abayobozi muzangira icyo mutumarira rwose.
Nyuma y'ibi ngibi kera kwiyambaza ingufu za leta, twebwe nta ngufu dufite, turabona turakenye muri rusange. Izuba ryavuye igihe kirekire, nta myaka tugira, dufite inzara, dufite n'izuba, ayo byateye n'iyo nzara. None rero n'ikibazo kivutse icyo ari cyo cyose.
Abo ni bamwe mu Banyarwanda basizwe iheruheru n'imyuzure. Iyo myuzure yatewe n'imvura nyinshi, yasenye amazu, inangiza imirima myinshi.
Mu gihugu cya Afurika y'Epfo, abapolisi barashinze isoro zitica ku banyagihugu barikoraga imyiyerekano hafi y'ibiro vya Perezida Jacob Zuma, basaba ko atanga imihoho.
Abakuru b'ibihugu by'u Rwanda, Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bongeye kugaragara ku rutonde rw'abayobozi bakandamiza abahungira bakanahutaza uburenganzira bw'itangazamakuru ku isi.
Ubushikiranganji bw'igihugu cy'u Rusiya bujejwe kwivuna amansi bwatangaje ko buzotanga agahengwe ku munsi wa gatanu kugira ngo abarwanya ubutegetsi hamwe n'abasivili bave mu gisara cya Aleppo. Iyi nkuru hamwe n'izindi nkuru zivugwa ku isi turazibashikiriza mu kanya kari imbere.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, reka tuyahere mu karere k'ibiyaga bigari, aho abakuru b'ibihugu by'u Rwanda, Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagaragaye ku rutonde rwashyizwe ahagaragara rw'abayobozi bakandamiza bagahonyura bakanahutaza uburenganzira bw'itangazamakuru ku isi. Urwo rutonde rwasohowe n'umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka, Reporters Without Borders, rugaragaraho kandi abandi bayobozi bagera kuri 35. Urwo rutonde rusohowe mu gihe isi yizihiza umunsi wahariwe kurwanya umuco wo kudahana ibyaha bikorerwa abanyamakuru. Reporters Without Borders ivuga ko Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi yagaragaye bwa mbere kuri urwo rutonde umwaka ushize. Uwo muryango uvuga ko kuva uwo mwaka ushize amaze gutuma ibitangazamakuru byinshi bifungwa, anatuma abanyamakuru barenga ijana bahunga igihugu kuva mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize. Mu kugera kuri iyo ntego yo gukandamiza itangazamakuru, uwo muryango uvuga ko leta y'u Burundi ikoresha ibiro bishinzwe iperereza n'abayobozi bandi guharabika no gusebya itangazamakuru. Uburundi buri ku mwanya w'156 ku bihugu 180 ku rutonde rw'uko uburenganzira bw'itangazamakuru bwubahirizwa ku isi. Ku ruhande rw'u Rwanda, Perezida Paul Kagame akomeje kugaragara ku rutonde rw'abayobozi bakandamiza itangazamakuru kuva mu mwaka w'2000. Reporters Without Borders ivuga ko abanyamakuru bibasirwa kubera ko tangaza amakuru anenga leta. U Rwanda ruri ku mwanya w'161 ku bihugu 180 ku rutonde rw'uko uburenganzira bw'itangazamakuru bwubahirizwa ku isi. Abandi bategetsi bakomeje kuza ku isonga ryo gukandamiza abanyamakuru barimo Recep Tayyip Erdogan, perezida wa Turukiya, umwami Salman wa Arabia Saudite n'ubuyobozi bw'umutwe wa leta ya Kiyisilamu.
Mu gihugu cya Afurika y'Epfo, uyu munsi ku wa gatatu, abapolisi barashinze isoro zitica mu gushwiragiza abanyagihugu bariko bagira imyiyerekano hafi y'ibiro vya Perezida Jacob Zuma, basaba ko atanga imihoho. Umenyesha makuru watangariza inkuru iradiyo Ijwi rya Amerika Tuso Kumalo avuga ko abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi bahurikiye mugambwe w'intagondwa witwa Economic Freedom Fighters bamenaguye amadirisha bakongera bagasahura ihoteli iri hafi y'inyubakwa y'abashingamateka bariko baganako. Muri iki gihe kandi abanyafurika y'Epfo bararindiye raporo izosohorwa na leta yerekeye ruswa n'ibiturire bavuga ko vyaranze leta ya Perezida Zuma. Umucamanza uyu munsi ku gatatu yasavye ko iyo raporo isohorwa buno nyene nyuma yaho Perezida Zuma ahebeye gushinga urubanza rubuza ko iyo raporo isohorwa. Yaporo ya tohojwe nuwahoze arumutetsi ajejwe gukingira inyungu z'abanyagihugu nyuma yaho hatangarijwe ibirego bivuga ko Zuma yaretse umuryango w'umunyamatungo witwa Gupta ukitorera abashikiranganje bashira imbere inyungu zawo zabitekanije ku raporo ishirwa habona mu kwezi guheze imbere yuko Zuma ayihakana. Zuma asanzwe ahanzwe n'ibindi birego bivuga ko yakoresheje amafaranga y'igihugu angana n'amadolari miliyoni 200 yakoresheje mu gusanura inzu yiwe ku Gatumba mu nyuma yavuye asaba ikigongwe yongera aremera ko azosubiza ayo mafaranga yose.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inzego za leta mu Faransa zatangiye gahunda yo gukura abana bakiri bato babimukira mu kigo kibacumbikiye cya Calais. Abo bana bari bamaze igihe bacumbikirwa muri za kontineri mbere yuko leta ifata icyemezo cyo guhagarika burundu icyo kigo. Abo bana bagera ku 1,500. Leta yohereje imodoka za bisi 60 zigomba kwimura abo bana zikabajyana ahantu habugenewe hataramenyekana. Alexandra Simons, umwe mu bakurikiranira hafi imibereho y'abo bana, yavuze ko ahangayikishijwe n'umutekano w'abana bari bafashe icyemezo cyo kuturira izo modoka. Simmons yavuze ko bagerageje kumenya icyo leta iza gukorera abo bana banze kurira izo bisi, ariko ngo nta gisubizo yahawe. Intumwa za minisiteri ifite impunzi mu nshingano zayo z'Ubwongereza nazo zari zihibereye zavuze ko zagerageje gusobanura abo bana ikigiye gukurikira. Ubwongereza bukomeje kotswa igitutu busabwa kwakira bamwe muri abo bana. Leta ivuga ko yemeye kuzagira abo yakira ariko nta mubare iratanga. Ikigo cya Calais cyari gicumbikiye abimukira baturutse mu bihugu bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati na Afrika. Icyo kigo cyanengwaga kwakira umubare munini urenze ubushobozi bwacyo.
Ubushikiranganje bw'igihugu cy'Uburusiya bujejwe kwivuna abansi uyu munsi ku wa gatatu bwatangaje ko buzotanga agahengwe ku munsi wa gatanu kugira ngo abarwanya ubutegetsi hamwe n'abasivile bave mu isara ca Aleppo kiriko kibiramwo intambara. Umukuru w'igisagara cy'Uburusiya cy'igisirikare cy'Uburusiya General Valery Gerasimov yatangaje ko abo ako gahengwe kazotangura kwigenekezo rya kane y'uku kwezi kwa 11 mu gisagara ca Aleppo kuva isaha zitatu zo mu gitondo gushika isaha moya mu ijoro. Yavuze ko ako gahengwe kemewe n'abategetsi barongoye igihugu cya Siriya kazotuma atabantu ataco bazira basiga ubuzima muri iyo ngwano. Bitekanijwe kandi ko hazoba hari ibindi bibanza bishika bitandatu abasivile bazoshobora gucamwo bariko barahunga. Imirwi yo mu gihugu cya Siriya igwanya ubutegetsi yari yamirije ako gahengwe katangajwe n'igihugu cy'u Burusiya ikaba ivuga ko ubwo ari uburyo igihugu cy'u Burusiya kiriko kirakoresha kugira ngo kibonwe neza mu makungu. Ishyirahamwe mpuzamakungu rivuga ko abasivile bashika 250,000 bo mu gisagara ca Aleppo bakeneye imfashanyo yihutirwa cyane hamwe n'imiti mu gihe abandi amajana bakeneye guhungishwa.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda, haravugwa imvura nyinshi yateye imyuzure mu duce dutandukanye tw'igihugu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yasuye tumwe muri utwo duce aho yasanze iyo myuzure yasenya amazu inangiza imirima myinshi y'abaturage. Dore uko yasanze byifashe.
Urubura n'imiyaga byibasiye ibice bitandukanye by'igihugu ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 bigaragara nta shiti ko hari bitari bike byangabaje. Mu murenge wa Mushirwa magana mu burasirazuba bw'u Rwanda nta kagari na kamwe bitagizeho ingaruka. Mu mudugudu wa Binunga mu kagari ka Kagara Ijwi rya Amerika hagera yasanze amazu yahindutse amatongo, ibisenge byinshi byagurutse, imyaka nayo yangiritse mu gace katari mu manegeka. Abaturage babuze ayo bacira nayo bamira bari mu gahinda n'amarira.
Nta kintu na kimwe nkingiho, dore umwana wanjye nguyo. Turaye twese turacumbitse pe, Uwiteka niwe murengezi. Tukatabaza leta y'u Rwanda ikagira iki tumarira pe, Uwiteka niwe murengezi. Nuko uturengera rwose nkamwe b'abayobozi muzagira icyo mutumarira rwose.
Muri uyu mudugudu wa Binunga biragoye kurenga umutaru utabonye inzu yasakambutse cyangwa se amababi y'ibishyimbo wagiraga ngo bamennyeho amarike. Uyu nawe mwitongo arabwira Ijwi rya Amerika ibyamubayeho.
Imvura yarahoreye iragwa, turi mu nzu n'ubundi twaruhukaga ubwo nuko umwana yaranaryamye hangaha gutya nanjye nibere mu cyumba nuko imvura irahoreriragwa cyane maze kugwa ndaza nirukanga nsanga umwana ikinonko kimuguye mu ntuza mu mutwe kimuguye mu mutwe rero ndatabaza cyane n'ahandi hose numva induru ziravuze tujya kwirukanka nuko iyo mabata aragenda dore yaguye pfira kuruzi.
Mu myaka yangiritse mu mirima twavuga ni nk'ibikimbo, intoki n'ibigori ndetse n'imyumbati, iby'urubura n'imiyaga byangije byinshi musha, byagiranywa nko gusubira gutoneka ibikomere bitarakira. Iba batuye musha barabishingira ku gihe gitari gito bari bamaze bibasiwe n'uruzuba rwateye bamwe gusuhuka.
Inzara yarateye, none n'udushyimbo bari bahinze, uruvura rwaje bwarucocaguye, ndetse nta mahoro mbega dufite, turabo gutabarwa n'ubuyobozi. Abantu bose barashize n'amazu yarasenyutse, nta muntu ufite ububasha bwo kubaka, abantu barasuhutse. Mbese abantu bose bashize mu ngo n'abana ntibiga.
Nyuma y'ibi ngibi cyo kwiyambaza ingufu za leta twebwe nta ngufu dufite, urabona turakenye muri rusange, izuba ryavuye igihe kirekire, nta myaka tugira, dufite inzara, dufite n'izuba, ayo ryateye n'iyo nzara, none rero n'ikibazo kivutse icyo ari cyo cyose.
Barasaba ubufasha.
Mu by'ukuri ikintu badufasha cya mbere kibanze ni uko badushakira ubufasha, niba akadushakira uburyo twabona isakaro kujya akadusanira, kuko nta bundi buryo twe nta bushobozi dufite. Ntacyo kwifasha no kurya byari hamana mfasha, none do ibindi bibazo bitubayeho.
Twahinze ibishyimbo tuvunitse n'iyanzara irakomeje, tubihashye none byarangiye, imvura urubura rwabicucumye, none n'inzu yatwararagamo yasambutse, ubu nta hantu turi.
Ku ikubitiro minisiteri yita ku biza mu Rwanda, urubura rukimara kugwa kuri uyu wa kabiri yabaruraga amazi asaga 130 mu gihugu hose yasenyutse, naho igitari z'imyaka zisaga 50 zangiritse. Kuri uyu wa gatatu, ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana bwabwiye Ijwi rya Amerika ko urubura n'imiyaga byasenye amazi asaga 150 mu murenge wa Musha, ibyumba 6 ku kigo cy'urwunge rw'amashuri ya Duha, ndetse n'inzu y'uburyamo cyangwa se dorutwari ku ishuri Apaje Musha. Bwana Jerome Mubera ushinzwe gukurikirana ibiza mu karere ka Rwamagana yavuze ko nyuma y'amasaha 24 ubufasha buraboneka ku basizwe iheruheru n'ibiza.
Ifashanyo ni isakaro, hari n'ibikoresho byo mu rugo byagiye byangirika, nabyo turabibagezaho nk'ibiringiti n'amasafuriya yo kubafasha kugira ngo basubire baje mu buzima busanzwe.
Ubwo ibyo birakorwa ryari?
Ubutabazi bwihuse, icya mbere no gukora assessment tukamenya ibyangiritse ibyo ari byo. Ubwo isigaye mu masaha 24 birashoboka ko tuzaba twabonye isakaro, kuko abandi bose badufasha nabo barabizi.
Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu giteganya gihe Meteo Rwanda bwabwiye Ijwi rya Amerika ko abaturage batagombye kubifata nk'ibidasanzwe, burizeza ko muri rusange nta ngaruka z'amapfa zizagaragara mu Rwanda muri uyu mwaka. Bwana Matiye Mugunga ni impuguke mu kigo cy'igihugu cyiteganyagihe.
Ni imvura isanzwe igwa mu bihe byiza nk'uko twabivuze, ikagenda mu kimuri cya gatatu kazagabanuka ko atari cyane, kagenda kagwa buhoroboro, ariko bya bindi bavuga ngo amapfa ntayo tuzagira muri iki gihe.
Imibare ya minisiteri itakubiza mu Rwanda igaragaza ko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka 2016 kugera mu kwezi kwa cyenda gusa, abantu basaga 160 bishwe n'ibiza, n'abandi bari hejuru ya 130 byarabakomerekeje. Kugeza mu kwezi kwa cyenda gusa kandi habaruwe amazi asaga 4000 yasenyutse kubera ibiza, ndetse n'imiryango ibarurirwa mu 560 yibasiwe n'amapfa. U Rwanda ruvuga ko rwabitakarijemo miliyari zisaga 27 z'amafaranga. Ekabigira ubusa, Ijwi rya Amerika, Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Tugume mu Rwanda, abadepite bagize komisiyo y'ubuhinzi n'ubworozi baravuga ko ibura ry'imbuto zo guhinga cyangwa se kuboneka zitinze bizagira ingaruka ku musaruro witezwe muri iki gihembwe cy'ihinga. Ibi iritsinda ry'abadepite ribitangaje nyuma y'ingendo rimazemo iminsi rikorera hirya no hino mu gihugu. Abaturage bo bavuga ko kubura imbuto bizatuma bugarizwa n'inzara mu minsi iri imbere. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi.
Mu ngendo abadepite bagize komisiyo y'ubuhinzi n'ubworozi bamaze iminsi mu gihugu, basanze hirya no hino mu giturage abahinzi bagaragaza ikibazo cy'uko babonye imbuto batinze cyangwa se akabizo babura burundu. Depite Nyirarukundo Nyasiene ukuriye komisiyo y'ubuhinzi n'ubworozi mu nteko ishinga amategeko aravuga ko basanze ikibazo gihagaze mu gihugu.
Imbuto y'imyumbati nayo iyo ni navuga ko ari nko kubura burundu, kuko ihari nibyo baragerageje, ariko uko bakabwira ati twagomba guhinga nk'ibihumbi 10 ariko mu byo twagerageje twabonye 1000. Kuvuga rero ko n'ikibazo cy'ibiribwa cy'umusaruro mu rwego rw'ubuhinzi nacyo kizatera ingorane. Icyo dusaba no kuvuga gusa ngo ariko ibi bintu abantu babayemo twabyirinda gute? Na mu muntu yatanga nuko twagerageza ku buryo imbuto ari imbuto zo mu bworozi, ari imbuto zo mu buhinzi muri kwa rwego rwo kugira ngo twigire twabikorera iwacu.
Abaturage bavuga ko kugeza ubu bamaze guhura n'ikibazo gikomeye nyuma yuko imyumbati bahinze igifatwa n'uburwayi bwaje bubatunguye, kandi kugeza ubu bakaba batarabona indi yo gusimbuza iyo yapfuye.
Twagiye kubona tukabona igiti kirazamutse cyagiye hejuru kikuma kikabemba, none wakura no kubijumba byo hasi ugasanga hajemo uburwayi bwo kubora.
Byatugezeho ingaruka zo guhaha turahaha, kandi amafaranga ntayo mu giturage. Twakuraga amafaranga ku myumbati, none imyumbati yarabuze. Icyifuzo ngaragaza ni ukudukorera ubuvugizi rwose tukazabona ibiti by'imyumbati mu giturage, kuko tumerewe nabi cyane.
Imyumbati aho nateye hose nakuriye hasi byarabuze, nta mbuto ntacyo, ariyo hasi ariyo hejuru byose ntacyo mfite.
Umuyobozi w'agashami gashinzwe gutubura imyaka mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RABU, Bwana Ngerero Gervais, avuga ku kibazo cy'imbuto z'imyumbati cyatewe n'uko imyumbati yarwaye indwara ya kabore. Bwana Ngerero avuga ko igihugu cyatangiye gushakisha imbuto nziza mu bihugu bituranye n'u Rwanda, ubu iki kigo kikaba cyaratangiye kuzitubura nyuma y'igihe kikazazigeza ku baturage. Abaturage basobanura ko batabuze imbuto z'imyumbati gusa, kuko n'ibishyimbo ndetse n'ibigori nayo yarabuze cyangwa se ikabagera witinze. Bwana Ngerero Gervais avuga ko kubura imbuto ku baturage ahanini byatewe n'amapfa yagaragaye mu bihe bishize, bigatuma abahinzi barya ibyo bejeje byose ntibasigaze imbuto. Ariko uyu muyobozi akavuga ko nubwo hari abahinzi babonye imbuto batinze, ibi bitavuze ko batazeza mu gihe imvura yakomeza kugwa ikageza mu kwezi kwa mbere.
Nabwo sinavuga ko hari igikuba cyacitse cyane, kuko nababibonye imbere babiteye haraho byumye bibura imvura tangiriye kugaruka, rero nibo bagiye babifata. Ntabwo navuga ko sinzi neza uko bizagenda, ariko dushobora no kugira amahirwe, kuko hari igihe byagiye bibaho imvura igakomeza ikageza mu kwa mbere. Igeje mu kwa mbere nabo batera ubu ngubu bazasarura kuruta bateye imbere.
Abadepite bagaragaje kuko abaturage bagenda biyongera mu Rwanda, kandi ubutaka buhingwa butiyongera, akenewe ko u Rwanda rwagira impuguke zajya zifashishwa mu buhinzi cyane cyane mu bigendanye no gukora ubushakashatsi. Depite Nyirarukundo:
imbuto ayibonera igihe, inyongera musaruro zinda zibonera igihe, ifumbira abibonera igihe, umwere kuko ahinga. Bitavuze ko bitakorwa, ariko ibikorwa wenda byabashaga gutanga igisubizo kuri miliyoni 5 z'abanyarwanda cyangwa se, ariko kuba kuri miliyoni zikaba kaba 12, ntabwo ibyo biragaragara ko ibyo bahinga uburyo babihingamo nibyo basarura, umusaruro bwawo ntuhagije. Kuba rero umusaruro udahagije ari ugutunga abantu, kandi tukaba dushaka kwinjira mu kwigira mu by'inganda, ntabwo wajya gutunganya ngo ujyane mu ruganda kandi utabonye n'ibigutunga bihagije.
Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Abanyeshuri 80 baramaze gutangura kwiga imyuga mu ishuri ry'imyuga ry'ababikira riri muri komine Mabayi, intara Cibitoke. Ubuyobozi bw'iryo shuri buvuga ko buciteze abandi banyeshuri buje kwiyandikisha ni mu gihe amashuri imyuga yo mu makomine ashika kundwi muri iyo ntara ataratangura gukora. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyana.
Icyo kigo cy'umuryango w'ababikira cigisha imyuga muri komine Mabayi kiri mu buraruko bw'intara Cibitoke, ni nko ku birometero 46 y'umurwa mukuru w'iyo ntara. Kuva mu kwezi kwa 10 guheze, iryo shure ry'imyuga rimaze kwakira bamwe mu banyeshure batatuye cya kibazo cya leta cyo mu myaka y'icenda n'iy'icumi kibaha uburenganzira bwo kuja mu mashure yisumbuye. Umuyobozi w'iryo shure Ndayisaba Napoleon avuga ko naho batanguye ivyigwa igitegeri cy'abiyandikishije ari gito, agereranije naho bategerezwa kwakira mu bisata by'umuyagankuba, uburinyi n'ubworozi hamwe no kubarira.
Igisata cya kupikutire nico gisata novuga bahurumbira rwose, ubwirangije n'ibindi bisata. Ibyo navyo bigaterwa nuko kenshi iyo bahejeje abaca baja ku kazi, ibindi bisata rero benshi iyo bahejeje hari igihe babura uko babishyira mu ngiro gukora ibyo bize kugira ngo baronke ubuzima rongene babaho. Kandi navuga yuko icyo gisata kirahumbirwa rwose n'abigeme gusumba abahungu, hamwe n'ibyo bisata bindi by'uburimyi n'ubworozi hamwe n'icyo amatara, uhasangamo abahungu gusumba abakobwa. Uburimyi n'ubworozi gushika ubu harimo umukobwa umwe mu by'amatara, naho n'abahungu gusa bahari.
Bamwe mu banyeshure batanguye kwiga imyuga muri ico kigo c'ababikira c'Imabayi gitangisha amafaranga 5,000 vy'amarundi buri mezi 3, babwijwe rya Amerika ko banezerewe no kubona batari mu ibarabara baratanguye kwiga imyuga izo batunga muri kazoza kabo.
Namaze kumva ko namaze kuyoberwa nkabura amanota yo kujya kwiga mu mashuri yisumbuye, namamitamo kuza kwiga umwuga. Kazoza kanje nuko nzomenya ahantu ho baharakaraka nkaza kugakora nkiteza imbere. Bajye nabo bari mu mashuri birashika akazi kakabura, urumva ko badoce baje mu barabara babuze amahera yo kuza kwiga za kaminuza.
Kwiga umwuga ni byiza kuko umwuga ni ikintu kitigera gitakara mu buzima. Umenye umwuga ni diplome itigera itakara, aho ugiye hose urakora kandi ubuzima bukabandanya.
Maze kumva yuko naniwe n'ikibazo cya konkuru aciye numva umenga kubandanya amashuri yisumbuye, numva umenga byace bihagarara, nca mvuga ati reka ngende mu mashuri y'umwuga niga umwuga kuko uzombeshaho.
Aba banyeshuri biga mu kigo cy'imyuga cy'Imabayi mu ntara cy'Ibitoke batera kamo bagenzi babo kutaguma mu mihani wabo canke mu marigara bakaje mu mashuri y'imyuga.
Kuri ico no basaba ni baze biga umwuga babikunde, kuko sinumva ukuntu novuga umuntu yizumwuga uzumwuga nibwo buzima.
No basaba kuboza kwiga umwuga kuko no bumenya ukugene bwo kwibeshaho mu buzima. Abatashobye kuza mu mwuga ariko muri bahimiriza akababwira yuko amashuri y'imyuga ari meza cyane, umuntu ayize yuko ashaka kumubeshaho mu buzima.
Ikigo cigisha imyuga c'Imabayi kimaze imyaka 8 gikora, gishobora kwakira abanyeshuri 200 nkuko bivugwa na Napoleon Ndayisaba, ariko ko hamaze kwiyandikisha 80 gusa. Warongoye ikigo cababikira cigisha imyuga muri komine Mabayi atera kama bataraja kwiyandikisha ko boza vuba kuko imiryango icuguruye kubabyifuza.
Kubera ibitigiri twari twifuza tutabishitse ko twari twabuze tuti reka turindire ku kwezi kose kwa 10 guhere, mugabo nubwo kwaheze turabona yuko ibitigiri bitari bishimishije bidashimishije twari twiteze. Turashobora kuba turatenyenye tukakira n'abandi bashobora kuza twabakira.
Mu ntara cy'Ibitoke haharugwa amashuri y'imyuga 8, iryo ryo babikira ririmwo ayo ndwi ntaratangura kwigisha kubera atararonka byankenerwa, nkuko bivugwa n'umuyobozi w'indero muri iyo ntara Ejide Ngendambizi. Kubona ivyigwa vy'imyuga bitaratangura mu mashuri amwe amwe na cane cane ayubatswe ku migwa mikuru y'amakomine, umushikiranganji w'abakozi n'akazi igisata c'amashuri y'imyuga gikukira yabwiye abamenyesha makuru mu ntango z'ukwezi kw'icumi guheze ko amashuri y'imyuga adata umwaka. Felix Mpozeriniga yasiguye ko leta igikambakamba kugira haboneke ivyankenerwa vyo muri ayo mashuri y'imyuga. Imabayi mu ntara c'Ibitoke, Evariste Nzikobanya, nka Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Leta y'Ubufaransa uyu munsi kwa gatatu yatanguye ibikorwa vyo kwerekana ivyiza n'akamaro ko gukoresha ururimi rw'Igifaransa mu bihugu bigize umuryango wa Afrika useruko. Ambasade y'Ubufaransa muri Tanzania ivuga ko Igifaransa ari ururimi rwo korohereza udandaji, amahinguriro hamwe n'inyigisho hagati y'uwo muryango hamwe n'ibihugu vy'Iburaya bivuga Igifaransa. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Igihugu c'Ubufaransa cifuza ko ururimi rw'Igifaransa rukwiragira mu bihugu byose bigize umuryango wa Afrika y'Ubuseruko. Uretse kwigishwa, rukavugwa kandi rugakoreshwa mu budandaji. Mu nama ya mbere yo mu rwego rwo kuraba ko bishoboka yabereye Arusha muri Tanzania kuri uyu wa gatatu, umufasoni Malika Belak aserukira Ubufaransa muri Tanzania abona ko Igifaransa ari nk'ururimi rwo kwitwa umuhuza hagati y'izindi ndimi inyinshi zivugwa ku isi. Ahiyewe Philippe Boncourt ajeje gisata cimico mu buserukizi bw'Ubufaransa muri Tanzania avuga ko ariho imvo nyinshi zotuma Igifaransa gishinga imizi muri Afrika y'Ubuseruko.
Un des états aujourd'hui membres de l'EAC est un pays.
Atekime mu bihugu bigize umujyango wa Afrika y'Ubuseruko gikoresha Igifaransa naco no Burundi. Ikindi giheruka kuvuga ko cifuza kwinjira ico naco ni Congo. Ibihugu birenga 27 muri Afrika bikoresha Igifaransa nk'ururimi rw'igihugu canke ruvugwa na benshi. Ikindi gikomeye ni vyerekeye indero muri za kaminuza hamwe no mu guhuza impapuro z'umutsindo, hakiyongera ko n'igisata c'amahinguriro yabigenga. Hari imijyango y'ibihugu ikomeye nka Afrika burengero CEDEAO ikoresha igifaransa no kuvuga ko igihugu gishaka kudandaza no kwagura ubutunzi haba mu karere muri Afrika hamwe n'Iburaya ko kibwirizwa gukoresha indimi nyinshi harimo n'igifaransa.
Le français est une des options possibles.
Kaminuza y'u Burundi yaratumiwe kwerekana akamaro k'igifaransa ari nabwo rurimi rukoreshwa mu nyigisho hamwe no kuwego rw'igihugu mu Burundi langue officielle iruhande y'ururimi kavukire rw'ikirundi. Adele Mperejimana ajugisata cy'igifaransa muri iyo kaminuza ahanura abanyeshuri basohoka za kaminuza gukoresha indimi nyinshi.
Naho twa dusohora igihumbi c'abanyeshuri i Burundi bategezwa kwinjira mu iyo soko y'ukugira ngo izo ndimi zose bashobore kuzivuga kandi no ku isi yose aho bazoja hose haba mu Bushinwa haba mu Bwongereza haba mu Buyapani bazotegeza kuvuga ururimi haba igifaransa haba icongereza. Rero bisaba yuko baba aba ibi bihugu Kenya Tanzania Uganda bivuga ururimi rw'icongereza kuko Burundi bwo busanzwe ari igifaransa cyane buvuga bija hamwe kugira ngo bishobore kuvugana hanyuma sondimi baziteze imbere bose.
Ubuserukizi bw'Ufaransa muri Tanzania bwamenyesheje ko mu gihe igifaransa kitarashinga imizi muri Afrika y'ubuseruko hakiraga hadze kubihugu nk'u Burundi bukoresha ugo rurimi mu nyigisho.
Quand on répond à un appel d'offre
ati habaye nko gutanga akazi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ibisabwa biba biri mu cyongereza nk'ubuje ntwara ihinguriro riri mu Burundi hakoreshwa igifaransa wibaza ko norohegwa kuronka abakozi ibikoresho hamwe no kwandika neza umugambi wanje mu cyongereza. Oya bisegura ko umuryango wa Afrika y'ubuseruko ubwirizwa gukoresha indimi nyinshi harimo n'igifaransa. Ibiharo byerekana ko 89% by'abateye imbere ku isi mu budandaji ari uko bashobora kuvuga ururimi rumwe ubwo ari bwo bwose. Kira noneho biramaze kuboneka ko aka karere gakeneye imigambi y'iterambere ivuye mu bice byose by'isi.
Cette région a besoin de projets d'industrialisation.
Umunyabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko Liberan Fumukeko yizeza Ubufaransa ko mu myaka mike iri imbere ubwo rurimi ruzokoreshwa mu bikorwa bitandukanye. Gusa bizosabwa ko abakuru b'ibihugu bavyemeza. Igihugu kimwe ari cyo Burundi muri bitandatu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko nico bikoresha ururimi rw'igifaransa. Mu mwaka w'2013 abakuru b'ibihugu basavye ko kokorwa icigwa co kuraba ko ubwo rurimi rwakoreshwa mu bikorwa bisanzwe langue de travail ni mu gihe ubu hakoreshwa icongereza n'igiswahili gusa. Vye Clavin inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Mukanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu ariko mbere yuko dutandukanaho Frederic Nkundikije amakuru avuga ku matora hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amizate.
Igome edi amakuru avugwa nuko mwisekeza ryo kwiyamamaza mu matora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ariko yitoza kugitica umugambwe wa Republika na Hillary Clinton ariko yitoza kugitica abademokrate bariko baragiranya ko badakwiye kurongora Amerika muri iki gihe asigaye iminsi mike gusa ngo amatora abe ku munsi wa kabiri. Igihe ariko ariyamamaza mu ntara ya Florida umunsi kwa tatu Trump yavuze kwitorwa rya Hillary Clinton yotuma haba amahinyu mwibwirizwa shingiro. Yavuze ko mu gihe yotorwa Clinton yobandanya gutohozwa no gukurikiranwa n'ubutungane mu kiringo cy'imyaka 4 kubera yavyifashemwo nabi kubijanye n'umutekano w'igihugu hamwe n'ubutumwa bwacishijwe ku buhinga ngurukana bumenyi ngo mu buryo bushobora kuba buteka ibiri n'amategeko. Hillary Clinton nawe igihe yari mu ntara ya Florida yanebaguye Trump kukuntu yamye akengera abafasoni abafata nkuko ishakiye ngo kuko ari umuntu kirangiranwa. Uyu munsi kwa gatatu Clinton yagendeye kandi intara ya Florida ya Arizona igwiriyemo abanyagihugu baturuka muri Amerika Latine biyamiriza imigambi ya Trump yerekeye abimukira.
Nshuti mwese turi kumwe tubashimiye cyane ko mwaduteze amatwi tuboneyeho kandi no gushimira injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wegeranyije aya makuru n'abandi bose bagize uruhare mu itegurwa ry'ibiganiro kuri mikoro. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Frederic Nkundikije mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.